Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Aho muri hose mutwumva mwiriwe gute. Ikaze yo kuri no mugoro mu makuru kuri no mugoro wambwiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahaje. Leta y'u Burundi yahaye ishirahamwe FOMI rihingura ifumbire iminsi 10 kugira ngo ribe ryatanguye gutanga ifumbire kuba yifuza bitagenze uko rigafutwa.
Tetegire twahe bijuru ifumbire yose ivyo yashitse yitegereza kucyo. Bari mu cyeri bavuga yuko hari uperiyo girenganye nayo kumbe gushaka sana kimwe kiri kimaze. Abo nibaza ko duca twagira priorite nabo bariko baratera ibiharage duca twagira priorite.
Unija vendira ko buca numushikirangaje intware hagati mu gihugu cy'u Burundi agabisha ishirahamwe FOMI. Ku mugabane wa Afrika muri Mali ingabo z'igihugu zishe abajihadiste bagera kuri 30. Ukraine isaba makungu guhondagura Uburusiya no kubufatira ibindi bihano bikaze kandi vuba na vuba. Abanyetigre yabari mu nteko zishamwe muza makungu zijeje gucungera umutekano barafise ubwoba bwo gutahuka muri Ethiopia. Idonido yano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye tutanize turababwira ni handi hatumbe hafi ya maradio yanyu. Reka makuru yacu tuyahere kuvya Ukraine n'u Burusiya. Aho leta ya Ukraine isaba makungu gufatira ibihano Burusiya kandi vuba na vuba. Ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mu butumwa yatangaje kuri Twitter, ministri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba arashimira cyane ibihugu byafatiye ibihano u Burusiya, ariko nanone ati ingamba zirenzeho zirakenewe cyane kugira ngo Putin areke kudutera. Muhondagure ubukungu bwe n'abambari be, munyature cyane kandi akakanya. Ejo kuwa kabiri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko afungiye Uburusiya amayira yose y'imari mu rwego mpuzamahanga. Ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kivuga ko Uburusiya bushinguye imari ingana n'amadolari arenga miliyari 630 ku isi. Nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Canada, Ubwongereza, Ubudage, Australia n'Ubuyapani nabo bashyizeho ibihano ku Burusiya. Ku rwego rwa diplomasi, ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yaburijemo inama yagombaga kumuhuza na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ejo kuwa kane. Bagombaga gutegura uko abakuru b'ibihugu byombi nabo bari kuzahura. Naho ku rwego rwa gisirikari, President Joe Biden yategetse batayon y'abasirikare barenga 800 b'inyongera kujya mu karere ka Baltic kagizwe n'ibihugu bya Estonia, Letonia na Lituania biri mu muryango wa OTAN kandi hafi y'Uburusiya. Baherekejwe n'indege z'intambara z'ubwoko bwa F-35-8 na kajugujugu z'intambara zirenga 30. Canada nayo yatangaje ko yohereje abasirikare 460 b'inyongera muri Letonia mu rwego rwa OTAN.
Thomas Kamirindi, dosiye ya Ukraine n'u Burusiya irakwiye ku ijwi Amerika kuri we zitatu hakaburungu radio yacu VOA akaburungu kome mwandikamo u Burusiya Ukraine hanyuma makuru yose ya Ukraine n'u Burusiya mugaca muyaronka. Abasivile 18 barishwe igihe imodoka barimwo yaterwa igeze mu gice co mu buraruko bwa Niger kigwiriyemwo abarwanyi mu mugwi wa Kiislam. Frederic Nkundikije atwandanirize ino nkuru.
Umushikiranganji ajejwe intwaro hagati Al-Kasum Idatu yavuze ko ico gitero cabereye mu ntara Tillaberi iri kuri ya Niger gisangiye na Mali ku munsi wa Mungu. Idatu yavuze ko cakozwe n'ababandi bataramenyekana bari ku mapikipiki. Yatangaje ko 13 mu basivile bishwe bava mu gisagara ca Foniganda mu gihe 5 bava mu gisagara ca Tizegoro. Watetse muri iyo ntara bavuga ko abasivile bama bishwe n'umurwi wa Kiislamu ukorana n'umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda kuva mu mwaka uheze. Iyo mirwi itangwe gukora ibitero muri Niger, Mali na Burkina Faso.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ku mugabane wa Afrika. Hana nabice ku masonga nkitangura abanyetigreya bari mu nteko zishira hamwe muza makungu zijeje gucungera umutekano bafise ubwoba bwo gutahukanwa muri Ethiopia. Ubwo bwoba bushingiye kuki? Frederic Nkundikije arabisigura.
Babwiye itirukanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ko ishirahamwe mpuzamakungu ritabitayeho muri iki gihe batinya ko bashobora gutahukanwa bagatabwa mu mbuto. Ibishikirizwa nabo banya Ethiopia mu bwoko bw'abatiriya bifatiye ku makuru yatangajwe avuga ko abasirikare hamwe n'abasivili ibihumbi n'ibihumbi bapfunzwe muri Ethiopia nyuma yaho ingwano yadukiye mu mwaka w'2022 hagati y'ingabo za Ethiopia n'abarwanyi bo mu ntara ya Tigreya. Abanyatigreya babiri bari mu nteko za ONU zicungera umutekano babwiye iturukanizo ry'amakuru Associated Press ko bo hamwe n'abandi banyatigreya amajana n'amajana bari mu bikorwa vyo gucungera umutekano mu ntara ya Abyei irimo amatati hagati ya Sudani na Sudani yo mu manuko barangije ikiringo cyabo mu bikorwa vyo gucungera umutekano kandi ko vyitezwe ko batahukanwa muri Ethiopia. Bemeza ko ikampi y'inteko zicungera umutekano barimo muri iki gihe igenzurwa na Ethiopia kandi ko atamukozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ari kuriwe kwijamo.
Fredi hagata muri Mali ingabo z'igihugu zisha abajihadiste hafi 30 ibindi kwino nkuru turabaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mu itangazo byashyize ahagaragara ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za Mali bivuga ko imirwano yabereye mu turere twa Segu, Mopti na Bandiagara hagati no hagati mu gihugu. Abasirikare ba leta bisha abaterabwoba 19 bashenye ibigo byabo 15 bafashe kandi n'ibikoresho byinshi birimo telefone zigendanwa 37 moto 34 n'izindi moto 15 batwitse. Igisirikare cya Mali gitangaza kandi ko indi mirwano yabereye mu karere ka Tombuktu mu majyaruguru y'igihugu aho cyataye muri yombi abaterabwoba 8. Gisobanura ko cyafatanije n'ingabo z'ibihugu by'Uburayi zigize umutwe witwa Takuba ugikora nubwo abanyaburayi bafashe icyemezo cyo kuwucyura kubera amakimbirane bafitanye n'ubutegetsi bwa Mali. Hagati aho muri Chad naho ingabo za leta zarwanye n'abajihadiste ba Boko Haram mu karere k'ikiyaga cya Chad. Mu itangazo yashyize ahagaragara President Mahamat Idriss Deby Itno avuga ko abasirikare be 5 baguye muri iyo mirwano.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru agezeho hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Mukanya ni gice cya kabiri cy'ano makuru araza kwibanda ku bufatikanye butandukanye na inkino. Imbere yayo gufashanya hagati y'ibihugu n'amakungu tubanzirize mu gisata c'uburimyi mu Burundi habanyagihugu mu ntara zitandukanye z'ico gihugu bidogera ishirahamwe Fomi rihungura ifumbire ko ritayironsa ku gihe kandi baba bararishe imbere muri iryo shirahamwe bo bisigura bavuga ko ababitura biyongereye ari naco gituma bacererwa. Bemereye ariko umushikiranganje w'intwari hagati yabagabishije kubugarira ko bagiye gukora ijoro n'umurango kugira ngo batunganirize abanyagihugu babashavuriye. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana ikigari mu Rwanda.
Muri kino gihe cirima gimpeshi arabanyagihugu batandukanye bo mu ntara nyinshi z'u Burundi batarateragira kuko bakirindiriye ifumbire barishe mu ishyirahamwe Fomi ariko n'ubitara bashikira. Benshi bakabona ko bariko baracererwa bamenyesha ko bishobora kubagira ku nkiyukiza imbi na ryamwirima riheruka batimbuye kubera ikirere kitagenze neza. Aba ni bamwe muri abanyagihugu bashikiriza umubaro wabo.
Tatemaze gatatu ntonda buramase nibadutabare barabe no kwibatsimwikira amase haje umujyango wanje kweri ndabona yuko bwo kwicwa n'inzara.
Tumaze iminsi tuzahirondera tugasanga hari dukeye ikaduhereka ntidukwigwe canke naho tugatonda ugasanga ntayi hari nkuko bibona mu yisaha anebundi turarindiriye turabe yuko ihabitsa.
Urabona ariko mwabwo igihugu kweri byabaye kanani gabahinda. Nukubuga bali kete kutuhu turo tuke sange. Ali kukurero cha imitani pia haka tekadi mungu ni mwesi ya ashu. Nukubuga kwegezi tera kumakari ki twahora dutangura gutera ku matariki 18 n'ubwo abone ubugede cy'tariki 20 kandi nta kizigiye dufite ko ishira kuronka.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe FOMI Ntirampe Basimo yamenyesheje ko ifumbire basabwa guhingura yavuye ku matoni 27 mu mwaka uheze ikaja ku matoni 37 no mwaka. Bati nicyo gituma hamwe hamwe bacerewe kubahiriza amasezerano bagiranye n'abarimyi, ariko arahumuriza abarimyi ko igiye kubashikira vuba.
Urazi umwaka uheze ukaraba n'ubu urongoye ku amatoni 10 bisigura yuko komandi iteri duhunga niko nako nabisigura. Jewe ndiko ndaraba aho tugeze uyu munsi, ntaraba naho twari tugeze mu mwaka uheze itariki, ndabona yuko umuntu yorema by'ukuri izitoni zahari 10 buramo tuzatwara byose.
Mu nama n'abarongo y'intara zose z'u Burundi abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara n'abaserukira ishyirahamwe FOMI bagiranye kuri wa gatatu Bujumbura na Mushikiranganji Javendira ko buca w'intara ya gatatu mu gihugu yasavye abarongo y'ishyirahamwe FOMI ko mu minsi 10 ifumbire bashikiriye beneyo.
Aha rero muri FOMI basavye umutwaye iminsi 15 ngo bashikanye ifumbire, mugabo natwe tubafise iyo menace y'abenegihugu babona yuko ibintu bibajana. FOMI mu mwaka wa 2015 tetegere twahe dijuru ifumbire yose ivyo biyashitse yitegerezwa kuca bari mu ceri bavuga yuko hari periode irenganye nayo fundo bishaka kana kintu kire kimaze abo nibaza ko duca twagira priorite nabo bariko baratera ibiharage duca twagira priorite ntitwirabe turabare n'igihugu bajyanye nabo turaba.
Umushikiranganji Javendira ko buca yasavye abarongoye intwaro kuba hafi y'abanyagihugu kugira bamaze kuronka iyo fumbire bayikoresha icyo yagenewe.
Mubabwire abenegihugu uwarose imifuko itatu yari yasabye 5 mukumurasira ko iyo izoboneka, kuko bashobora kwibaza bati iyo izoboneka agaca atera ifumbire ayo yemvya ntakurikije bimorome aho nawe gukoresha bamwe bajejwe uburimyi n'ubworozi ku mitumba mu mazone bakadukurikira abenegihugu. Abakuru b'imitumba mubabwire basigurire abenegihugu iyo fumbire turiko dukora hasi hejuru kugira iyo fumbire nayo nyene abatashoboye kuronka iyo yigira kabiri bazokoresha mu kubagara, bazokoresha mu bintu bikurikira ko nayo nyene bazoyironka, mugabo bareke abandi nabo batararuye gutera bashobore gutera.
Iryo shyirahamwe FOMI leta y'u Burundi ifisemo imitahe niryo ryonyene rironse ifumbire y'ikizunga barimye mu Burundi mu gihe iyo fumbire yaho riva mu mahanga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze ivyumviro vyanyu ku kibazo c'ifumbire mu Burundi. Turabirindire kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu. Abakuru b'ibihugu 5 vya Afrika birimwo n'ivyo mu karere k'ibiyaga bigari batanguje ku mugaragaro hamahimiriza mpuzamakungu yo kwegeranya imfashanyo ingana na miliyari 18 z'amadolari ya Amerika yo kurwanya SIDA, igituntu na malaria. Urugamba rwo kurwanya izo ndwara rwadindijwe cyane n'ikiza cya COVID-19. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yadukurikiraniye inama yavugiwe muri byose.
N'ubukangurambaga bwatangijwe n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Senegali na Afurika y'Epfo mu nama mpuzamahanga yiga ku buzima yakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yashimye umuryango Global Fund ku bufatanye bw'igihe kirekire ufitanye n'u Rwanda ndetse n'umugabane wose wa Afurika. Avuga ko mu myaka 20 uyu muryango maze hatewe intambwe igaragara mu kurwanya SIDA, igituntu na malaria, ariko kandi icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije inzego z'ubuzima z'ibihugu. Ibyo bikaba byaratumye amikoro yakoreshwaga mu kurwanya izo ndwara ajyanwa mu guhangana na COVID-19. Ibi ku bwa Perezida Kagame byatumye umurego mu kurwanya izo ndwara eshatu ugabanuka, yewe hari naho ibyari bimaze kugerwaho byasubiye inyuma. Umukuru w'u Rwanda agasanga kugira ngo ibintu bisubire mu buryo bisaba kongera amafaranga ashorwa mu nzego z'ubuzima hagamijwe kuzongerera ingufu no kuzubakira ubudahangarwa imbere y'ibyorezo nk'ibyo. Umunyarwanda Donald Kaberuka ukuriye inama y'ubutegetsi y'ikigega Global Fund yashimiye abakuru b'ibihugu 5 ku ruhare rwabo mu gufasha gutangiza ubukangurambaga nk'ubwo bukozwe ku nshuro ya 7. Ubwa bwana Kaberuka, ubwitabire bwabo buragaragaza umuhate bafite mu kuyobora urugamba rwo kurwanya izo ndwara eshatu mu bihugu byabo, kandi birerekana ubufatanye buhamye umugabane wa Afurika ufitanye n'umuryango Global Fund. Global Fund isobanura ko izi miliyari 18 z'amadolari ya Amerika mu gihe zaba zibonetse zafasha mu gusubiza ku murongo urugamba rwo kurwanya SIDA, igituntu na malaria, kwihutisha ishyirwa mu ngiro ry'intego eshatu za gahunda y'iterambere rirambye SDGs mu bijyanye n'ubuzima, arizo ubuzima bwiza n'imibereho myiza kuri bose, ubuvuzi kuri bose no kubaka ubushobozi mu guhangana n'ibyorezo. Mumibare, uyu muryango ugaragaza ko iyo nkunga izafasha mu kurokora ubuzima bw'abasaga miliyoni 20 mu isi hagati y'umwaka w'2024 n'uw'2026 binyuze mu kugabanya urugero rw'abapfa bazize sida, malaria n'igituntu ku rwego rwa 64% bitarenze mu 2026. Bwana Peter Sands, umuyobozi mukuru wa Global Fund, akavuga ko mu bihe nk'ibi sihanganye n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 nta yandi mahitamo ahari uretse kongera inkunga yo kurwanya izo ndwara zindi uko ari eshatu cyangwa se gutakaza icyizere cyariho cyo guhashya burundu izo ndwara bitarenze mu 2030. Kubwo uyu muyobozi, iyi nkunga ni ingenzi mu kurandura burundu sida, igituntu na malaria, yewe no mu guhashya COVID-19 no gukura abatuye isi mu byago byo kongera kwandura indwara z'ibyorezo mu bihe bizaza. Biteganyijwe ko Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari uzayobora inama izaganirirwamo ibijyanye no kongera amafaranga agenewe guhangana n'izo ndwara eshatu muri uyu mwaka.
Ayubufatikanye tuyabandanirize mu gisata c'impunzi mu Rwanda aho leta y'ico gihugu ihamagarira abarundi bahahungiye n'abandi batandukanye kwitabira amabanki atandukanye kugira ngo baronswe imfashanyo. Ibindi turabibaza umenyesha makuru wa Kigali mu Rwanda Pierre Claverne Yonkuru.
Bamwe mu basaza n'abagendana ubumuga ndetse n'abafite indwara zidakira bo muri inkambi ya Murongwe iri muri sekiteri ya Mutambara teritwari ya Fizi barashima ubugishiramwe rya seri riri gusanura amazu yawe yarashaje kuko bavigwaga uko imvura yagwaga. Manirambo na Yohana aba muri bloke ya 15 ari mu bagendana ubumuga bagiriwe amahirwe yo kubakirwa inzu.
Twubakiwe inzu z'ibiki muri 2017 kugeza n'ubu na bugingo twari dufise ingorane zo kurara havigwa buhema bwatugurukiye ko ibiki byacika gurutse byaraboze hasi mishinge twaratwu tunyagirwa twicwa n'imbeho ariko no kuri hasi rubu yatugiriye neza ku buryo yatwubakiye inzu kandi twashimye ko yatangiriye mu migwi y'abantu batishoboye twebwe turi muri babandi bitaba PVC babatama barenze imyaka bakwije 60.
Maria Karahanyuze n'umukecuru kandi agenda indwara zidakira nawe ari mu bagiriwe amahirwe yo kubakirwa inzu y'amatafari adatwitse isakaje ihema.
Jewe ndashimye ibyiza ASR yadukoreye uburyo twavigwa n'inzu, inzu zari zatubomokeye ko inzu twari twubatse tugishika none na bugingo n'uno munsi twavigwa twarara duhagaze n'abana mugabo naho batukoreye badukoreye icyo gikorwa twebwe ibimuga n'abagwaye indwara zidakira. Mugabo hariho n'abandi bamerewe nabi banawe nyene bashaka kubakirwa.
Sinalinze Emanuele batazira gasongo aba muri bloke ya 16 kubera kwicara vigwa kw'imvura iguye yahisemo gusakaza inzu ye amasashi hanyuma ashira ibyatsi hejuru
kuvangira ngaha inzu baduhaye amasiti baduhaye n'inzu twubatse zose zarasambutse nayo duje bose mu rukonsoboye ndagura udusiti udusasi mu isoko ndubakinzu cyose byazo ndabonye nyigizwe umuryango wanjye hagati yaho rero nayo kwa kwati soboye twese namwe isoboye arimo nako batwubakire nk'abandi kamaze gutwubakira ahe mu ruhongwe nyumba dusonza nyumba turima twenye twirondera mugabo turi mu nzikomeye cyunyamo kuje na saba cyari cyo gutwubakira nk'abandi bakaduha amahema cyo turaduhagaze imvura iguye dushira ku bwaki bwaki nabwo nyine nta nico bukimaze cyo bufasha.
Nubwo hari igice kimwe cy'impunzi kirimo abagendana ubumuga n'abasaza bari gusanurirwa amazu hari izindi mpunzi zigaragaza yuko nazo amazu yazo ashaje kandi ava uko imvura iguye.
Bifuza yuko botwubakira twese ubu turafise ikibazo cy'amazu agira bomoke abana barara baravigwa amakaye aravigwa tugiraho tubajyamika. Ndahanzwe n'ikibazo cyane cy'abana ahantu bajyama n'ibiti byaraboze inzu bucita ubomokerako abandi tubona bariko barababubakira amazu y'amatafari bakabasakarira n'amabashi ariko twebwe abantu bavuga ngo turakome ntidukomeye turi bimuga kwibashe mwashyize ko umurefije wese katamaguru n'amaboko agira
mu by'ukuri cyo twosaba hasi niko dufasha katubakira twese nta mupebe cyo twese turabarefije kigira kabiri nkaje iyi nzu yanjye imaze imyaka ibi yarabomotse narahize yuko mpane yindi bashe narabuze niwe ndasembere yaho ndi nsembereye kubabaye
haseri binyuje mu ishyirahamwe rya ARD bari kubaka amazu 40 ndetse no gusanura 37 y'impunzi zigendana ubumuga ndetse n'abasaza hamwe n'abafite indwara zidakira bo mu nkambi ya Murongwe. Gusa haseri ibwira izindi mpunzi ko nta bushobozi irabona bwo kongera kubakira impunzi zose zo muri inkambi ya Murongwe irimo abarundi barenga 8,000. Si mu nkambi ya Murongwe honyine impunzi zifite ikibazo Chokuwa mmashiti ingashaji, ibibibazo bivugwa no mkambi ya Rusenda ili muri Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo kubwara dijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Kivuyepfo.
Vedaste Ngabo urakoze kuri iyo nkuru yabasaba kubakirwa amazu. Mwebwe mwariko muratwumviriza mu dutunge muturane ivyuma ntibisezerana mumvise ko nari nabemereye inkuru ya Pierre Claverne iyo nkuru atubwira kuri leta y'u Rwanda ihamagarira impunzi z'abarundi kwitabira amabanki atandukanye kugira ngo baronswe imfashanyo ariko iyo nkuru ntiyashoboye kuboneka ico bikoze mashaka kwisanga kuri we zitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com u Rwanda ayo mafaranga ruhamagarira impunzi ku ja kurondera na mafaranga agera ku miliyari 10 y'amanyarwanda aherutse gutangwa ni banki y'isi yose kugira ngo imibereho yisununure ku mpuzi n'abanyarwanda ba hafi y'amakambi muri adutunga ryo ko mutayumvise mwije tumira mate gato hamace tuja mu gisata c'inkino na sport.
Abagore bagize ikipe y'igihugu cy'Amerika bahembwaga make kurusha abo mu ikipe y'igihugu y'abagabo bari bamaze imyaka irenga itandatu baharanira.
Thomas Kamirinzi bandanya ugende kutubwira ibya ekipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'abagore yatsinze urugamba rwo guhembwa umushahara ungana n'uwo abasaza babo bo muri ekipe n'uwo abasaza wabo bo muri ekipe y'abagabo.
Abagore bagize ikipe y'igihugu cy'Amerika bahembwaga make kurusha abo mu ikipe y'igihugu y'abagabo bari bamaze imyaka irenga itandatu baharanira guhembwa kimwe nabo byabanje kunanirana noneho mu 2019 byitura ubutabera byarakururanye mu nkiko kugeraho none wishyira hamwe ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu US Soccer Federation USSF mu magambo magufi ryemeye kumvikana nabo. Ejo impande zombi zatangaje ko zumvikanye ko guhera ubu bose bazajya bahembwa umushahara ungana. Mu itangazo rimwe bashyize ahagaragara bavuga ko bumvikanye ko bahagaritse imanza zose USSF imaze kwemera guha abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'abagore icyo twakwita nk'impozamarira zingana n'amadolari miliyoni 24. Ikibazo kirangiye kubera ko USSF yabonye mu kwa gatatu 2020 umuyobozi mukuru w'umugore Cindy Parlocon nawe wahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru mu ikipe y'igihugu kuva mu 1995 kugera mu 2006. Abamubanjirije bose b'abagabo bavugaga ko abagore badafite ingufu n'inshingano zingana n'iz'abagabo bityo rero ko badashobora guhembwa umushahara ungana. Icyamamare Megan Rapinoe kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abagore yatangarije ikigo ntaramakuru AP ati ibi byose twabikoreye abatugwa mu ntege kuba tuzagenda tugasiga bimeze neza kurusha uko twabisanze nishema nta butabera bwaba buhari tunaniwe gukora ku buryo bitazongera ukundi. Ku rutonde rwa FIFA ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ku rwego rw'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ya mbere ku isi mu rwego rw'abagore ifite insinzi nyinshi mu rwego rw'abagore nyine mu mupira w'amaguru kurusha ibindi bihugu byose. Ibikombe bine by'isi 1991 1999 2015 2019 imidari ya zahabu 4 mu mikino ya Olympic 1996 2004 2008 2012 ibikombe 8 bya CONCACAF 1991 1993 1994 2002 2006 2014 2018 CONCACAF ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Amerika ya ruguru iyo hagati no mu birwa bya Karayiba ni rimwe mu mashami atandatu ya FIFA. Ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatwaye kandi ibikombe bitandatu byitwa Algarve Cup 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, bishatse nko kuvuga agakombe gato kisi ka FIFA kabagore ku rwego rw'isi. Iri rushanwa riba buri mwaka rihuza amakipe akomeye y'ibihugu y'abagore ku rwego rw'isi. Ikipe y'abagabo y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaza babo yo nta gikombe na kimwe mu marushanwa ya FIFA iratwara, ariko bakaba aribo bahembwa menshi mu mishahara, mu macumbi n'ingendo iyo bari mu marushanwa no mu bindi byinshi bitandukanye ikipe z'igihugu zikenera. FIFA nayo burya isumbanya cyane amafaranga iha amakipe y'abagabo n'ay'abagore. Urugero, mu 2014 ikipe y'abagabo y'Ubudage yatwaye igikombe cy'isi, FIFA iyiha amadolari miliyoni 35. Mu 2018 ikipe y'abagabo y'Ubufaransa yatwaye igikombe cy'isi, FIFA iyihemba amadolari miliyoni 38. Yose hamwe uko ari amadolari miliyoni 73 aruta inshuro zirenga 12 miliyoni 6 zonyine gusa FIFA yahaye ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutwara ibikombe by'isi 2015 n'2019.
Thomas Kamirindi, urakoze. Jean-Claude Munyandinda, Ikigali mu Rwanda, Tour du Rwanda igeze.
Ibirometero 124 na metero 300 niyo ndeshye y'urugendo abasiganwa bakoze mu ntera ya Kigali Gicumbi kuri wa gatatu. Bahagurutse ku Kimironko isaa 3 za mu gitondo berekeza Kigali Parents bagana ku cyanya cyahariwe inganda, bakomeza Zindiro, Kibagabaga, Kagugu, Gasanze, Nyacyonga, Karuruma, Nyabugogo, Giti cy'Inyoni, Shyorongi, Rulindo, Nyirangarama, kuri base basoreza mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Mbere yo kwinjira muri uyu mujyi nkuko bisanzwe abasiganwa bahuye n'ikizamini cyo guterera umusozi wa Cyungo bakunda kwita kwitetero. Aka gapando kari ku rutonde rw'ahantu ubuhaname bukabije kurusha ubundi muri Tour du Rwanda mu cyiciro bita ascension hors catégorie mu rurimi rw'Igifaransa. Muri aka gaterera abakinnyi b'abanyarwanda Samuel Niyonkuru na Samuel Mugisha bari mu itsinda riri imbere, ndetse banafite icyizere ko umwana w'u Rwanda agiye kwandika amateka yo kwegukana etape muri Tour du Rwanda kuva yazamurwa igashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe. Ibintu byaje guhindura isura, hasigaye ibirometero 2 gusangwa agace ka Kigali Gicumbi karangire ubwo umukinnyi w'umunyafurika y'epfo Men Kent wo mu ikipe ya Protach yavumbukaga anyaruka nk'umurabyo ashoreranye na Moise Mugisha musangira ngendo we bakinana muri ikipe yo muri Afurika y'epfo. Men Kent yakomeje kunyonga adakuraho ikirenge agera ku murongo usoza ari uwa mbere, yegukana etape akoresheje amasaha 3:17:40. Yavuze ko kwegukana agace ka Tour du Rwanda ari umunezero mwinshi kuri we nubwo atarabyiteze.
Jewe ubundi ntabwo menyereye kwitwara neza nka uwa mbere. Hari hashize igihe kinini ntegukana insinzi. Navuga ko iri siganwa rya Tour du Rwanda riri mu marushanwa akomeye nashoboye kwitabira. Gahunda yanjye rero yari yo gufasha bagenzi banjye dukinana muri Protache tukareba ko twakwitwara neza. Ariko nagezeho ndareba ndavuga nti ariko uziko n'ibindi bishoboka. Nuko nyine basi ndakomeza umuvuduko wanjye ndawongera fatiraho mba ndabacitse nisanga ku mwanya wa mbere. Etape rero nginda yegukanye niyo mpamvu ubona nishimye cyane.
Wabaye wa kabiri ni Anatoli Budiak, umunya Ukraine ukinira ikipe ya Terengganu Poligoni yo muri Malaysia, akaba yarushijwe n'uwa mbere amasegonda 2. Ku mwanya wa gatatu haje Alan Boileau, umufaransa ukinira ikipe ya B&B Hotels yo mu Faransa. Wa kane aba Eyob Metkel, umunya Eritrea wo muri Terengganu Poligoni yo muri Malaysia. Umunyarwanda Eric Muhoza wo mu ikipe y'igihugu team Rwanda yabaye wa gatanu, asigwa n'uwa mbere amasegonda 3. Ku giteranyo rusange, umufaransa Axel Laurence wo mu ikipe ya B&B Hotels yo mu Faransa niwe wambaye umwenda w'umuhondo, akaba amaze gukoresha amasaha 10:45 n'amasegonda 8 mu rugendo rw'ibirometero 432 na metero 500. Akurikiwe n'umunya Espagne Angel Ruiz Madrazo ukinira Burgos BH muri Espagne arusha amasegonda 10. Umunyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi kugeza ubu ni Eric Muhoza wa timu Rwanda, akaba ari wa 13 kumwitangirizwa w'umunota umwe n'amasegonda 46 inyuma y'uwa mbere. Jonathan Valencia Restrepo umunya Colombia wari wararanye umwenda w'umuhondo ari ku mwanya wa 54 ku giteranyo rusange kuko ku ntera ya Kigali Gicumbi yabaye 75. Tour du Rwanda y'uyu mwaka 2022 irimo kugamburuza abakinnyi urusorongo kuko bagenda bava mu isiganwa uko bukeye uko bwije. Ku bakinnyi 95 batangiye hasigayemo 79, usibye bavuyemo bitewe no kwandura icyorezo cya virusi ya corona, harimo n'abakuyemo akabo karenge kubera imbaraga nke. Muri bo twavuga abo mu ikipe ya GTB Bike Zone yo muri Thailand, abakinnyi bayo uko ari 5 bamaze kumanika amaboko. Abo basore basezeye intege zimaze kuba abana inteja ni Saharat Simon, Surya Kit Jarnoat, Ware Witawat, Natisa Masanti na Kalaitong Wanawat. kuri wa kane harakinwa agace ka gatanu k'irisiganwa Tour du Rwanda. Abakinyi barahaguruka imuhanga isa 3 za mu gitondo berekeza imusanze banyuze ku giti cy'inyoni mu rugendo rw'ibirometero 124 na metero 700. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Urakoze Claude Munyandinda no ngaduce dusozera makuru na Lidiane Nahazwe Nadia Taha na ingenieur Joe muhinga bw'ivyuma mwakoze Edi Rwema yaraduhagarikiye ariwe nawe nyene yakoze kubana natwe twemikwizina rya bagenzi bacu tubifuriye.